Ubu ijwi rya Amerika ribandanyije kubashikiriza ibiganiro byavyo mu gitondo. Abaduteze amatwi mugitangura kutwumva, namwe mwese mwatanguye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka, turabahaye ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka yoboye ibiganiro byo kuri Nosaha. Uyu munsi ni kwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Inyuma yaho turaza kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'Abarundi. Umucamanza wa sentare y'ikirenga mu Rwanda yemeje ko ikirego cya Maître Richard Mugisha n'abamwunganira gifise ishingiro. Mu mpera z'umwaka uheze w'2018 niho Maître Mugisha yaregeye zimwe mu ngingo z'amategeko zigaragara mu gitabo gishasha cy'amategeko aha n'ibyaha mu Rwanda cyasohotse mu mwaka uheze. Avuga ko izo ngingo zinyuranye n'ibwirizwa shingiro kuko zibangamiye ubwisanzure bw'itangazamakuru n'umuryango nyarwanda muri rusange. Asaba kuzikura ku rutonde rw'ingingo z'amategeko aha n'ibyaha mu Rwanda. Umenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa adufitiye inkuru irambuye. Tumutega amatwi.
Ingingo z'amategeko esheshatu zigaragara mu gitabo gishya cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda nizo umunyamategeko Richard Mugisha asaba urukiko rw'ikirenga kuzivana ku rutonde rw'izindi ngingo kuko ngo zinyuranije n'ibiteganywa n'itegeko nshinga risumba yandi. Izo ni 136, 138, 139, 154, 233 na 236. Izo ngingo ziri mu byiciro bibiri zihana icyaha cyo gusebanya cyane ku bategetsi bakuru harimo n'umukuru w'igihugu, gusebya imihango y'idini n'izihana ibyaha by'ubusambanyi kuri umwe mu bashakanye. Kuzirebana n'itangazamakuru Maître Mugisha watanze ikirego asaba ko zivanwa mu gitabo cy'amategeko ahana, akavuga ko asanga byabangamira ubwisanzure bw'itangazamakuru. Zirimo izikumira itangazamakuru gushushanya abanyapolitiki n'abandi bashinzwe imirimo batorewe. Maître Specioza Kabibi uhagarariye leta muri urubanza we agasanga Maître Mugisha atagaragaza inyungu ku giti cye zamuteye gutanga ikirego cyangwa ngo agaragaze niba yaba yarakoze icyaha akagongana n'izo ngingo z'amategeko, agahera hazamura inzitizi zo kutakira icyo kirego. Maître Mugisha we akavuga ko afite uruhare nk'umunyamategeko mu ishyirwaho ry'amategeko anogeye Abanyarwanda kandi atanyuranije n'itegeko nshinga. Agasobanura ko bitaba ngombwa gutegereza ko hakorwa icyaha ngo abone gutanga ikirego, atagomba kurebera ku bintu bizagira ingaruka ku mbaga nawe arimo. Profesori Sam Rugege ukuriye inteko iburanisha yavuze ko ntaho bigaragara ko ari leta iregwa muri uru rubanza. Yavuze ko ibigomba kugaragaza aho ihagaze mu myumvire y'itegeko runaka, bityo ko ibivugwa n'uyihagarariye bitafatwa nk'inzitizi ahubwo byafatwa nk'ibitekerezo. Yavuze ko ari ubwa mbere leta ivuga ko uwatanze ikirego nta nyungu abifitemo. Yavuze ko itegeko ridatombora izo nyungu izo arizo zaba bwite cyangwa rusange. Yisunze ibyemezo byafashwe mu zindi manza zaciwe mu bindi bihugu ku birego birebana n'itegeko nshinga. Profesori Rugege, perezida w'urukiko rw'ikirenga, yavuze ko Maître Mugisha afite inyungu muri uru rubanza mu gusaba ko zimwe mu ngingo z'amategeko zinyuranije n'itegeko nshinga zakurwaho, kuko ngo nawe ari mu bo bireba. Kuba watanze ikirego atarigeze ahanwa hashingiwe ku ngingo aregera, umucamanza yavuze ko ibyo bidahagije. Yavuze ko bimureba kuko igihe yakoze icyaha yazahanwa hashingiwe kuri izo ngingo. Urukiko rwavuze ko nk'umwenegihugu ushishikajwe no gutanga amakuru no kuyahabwa ndetse no kurengera umuryango, Maître Mugisha afite inyungu zo gusaba gukuraho ingingo abona ko zinyuranije n'itegeko nshinga. Rwavuze ko ubusabe bwe bugomba kureberwa ku mwuga w'ubwunganizi mu mategeko, kuko icyagamije ari uko amategeko yatera imbere. Umucamanza yavuze kandi ko biri mu nyungu z'ubutabera kuko ibisobanuro Maître Mugisha yatanga byafasha ubutabera kandi icyemezo cyafatwa kikagira ingaruka kuri benshi. Nyuma y'igihe kitari munsi y'iminota 40 n'umucamanza Profesori Rugege agaragaza isesengura urukiko rwakoze, yashimangiye ko ikirego cya Maître Mugisha gifite ishingiro. Iki ni ikirego urukiko rw'ikirenga ruvuga ko kidasanzwe ndetse ari ubwa mbere kigiye kuburanishwa mu nkiko z'u Rwanda. Kubera uburemere bwacyo, umucamanza Profesori Rugege yategetse ko abantu ku giti cyabo, ibigo, imiryango itegamiye kuri leta n'abandi bose bifuza gutanga ibitekerezo muri urubanza babimenyesha ubwanditsi bw'urukiko rw'ikirenga bitarenze tariki ya 8 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Yategetse kandi ko nyuma yo kwimenyekanisha bakora inyandiko bakazishyikiriza ubwanditsi bitarenze tariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri mbere y'uko iburanisha ritangira. Urubanza rurangiye karakanyamuneza cyane ku banyamategeko bari muri urubanza. Maître Moïse Nkundabarashe, umwe mu bunganizi ba Maître Richard Mugisha watanze ikirego, yavuze ko iki cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga kirenga kigaragaza intambwe ikomeye mu rwego rw'ubutabera
bikaba rero ari ikizere gikomeye ko urukiko rushobora no kuzafata icyo cyemezo mu rukatwemerera ibyo dusaba cyangwa se rukaba rutabyemera kuko biri mu bushobozi bwawe ibyo rero ntabwo kuri ubu ngubu twamenye ikizavamo ariko ikingenzi gihari gikomeye nuko ikizere dufite gishingiye no ku cyemezo kimaze gufatwa ubwacyo bivuze ko rero twe dutekereza yuko ari intambwe ikomeye
bwana Gonzaga Umuganwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda nawe wari mu cyumba cy'urukiko yashimye iki cyemezo avuga ko bagiye gutegura dosiye kuri uru rubanza bakayishyikiriza urukiko nk'abantu babifitemo inyungu
twebwe byadushimishije kubera ko harimo muri izo ngingo harimo eshatu mu kwezi kwa 12/17 katwarutsabyo niko nshinga amategeko igihe yigaga kuri iri tegeko ko zavamo icyo gihe nabo byashobose hari byashobose ariko izi ngingo eshatu harimo ijyanye no gusebya imihango y'amadini gushushanya abanyapolitike n'ingingo ireba gusebanya umukuru w'igihugu nk'abanyamakuru arahoze bangamye ubwisanzure bw'itangazamakuru rero kuba urukiko rwavuze ko twebwe bafitemo inyungu tubemerewe kuza muri urubanza ubu tuje gutegura ibyangombwa byose bishoboka kugira ngo tubigeze ku rukiko
uretse abanyamakuru bakunze kuzamura zimwe mu ngingo wabona ko zibangamiye umwuga wabo zigaragara mu gitabo gishya cy'amategeko hano mu Rwanda nta rundi rwego rwari rwarigeze rugira icyo rubivugaho bagira ubusanzwe ry'Amerika i Kigali
abantu munani mu ntara za Bujumbura na Meri ya Bujumbura nibo bahitanywe n'imvura yaraye iguye mu ijoro ry'uyu wa kane uheze gushira uwa gatanu amazi arenga 30 yarasidutse ayarenga ijana ategwa n'imyuzure byatangajwe n'umukuru w'igipolisi kijejwe gukinga impanuka no gutabara inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka
iyo mvura isegenya ihitanye umuryango umwe wo ku gacimbiri Ruyange umutumba sororezo wa komine Kanyosha intara ya Bujumbura ni mu nkengera z'igisagara cya Bujumbura mu gitondo cy'uno wa gatanu intuntu n'amarira nibyo byaranga abaryango n'ababanyi b'umuhisi Ndikumana Janvier n'umuryango we wose atanumwe avuyemo biturutse ku musozi wasidukiye ku buraro bari bajyamyemo abishwi rya Amerika ryasanze ku rugo rw'abahisi bari bumiwe batagira bakira nayo bamira abari umutima amenyo bavuga ko badatahuri zabaye
ahubwo twumiwe n'agatangaza tumaze kubona bino bintu byabaye twatangaye twese kuko byabaye mu ijoro nta muntu n'umwe arahabona kumbe turi ko turibaza tuyo biba ku murango hariho n'umwe yari gusigara tubonye nk'umuryango wosoheza abana n'umusinganahe n'umufaso nibahereye mu nzu rumiwe
ibi bintu byaraye bibaye ngaha tubyakira nabi murabona birateye agahinda urabona ko abantu batishyuye kandi ari benshi umuryango usigaye wifumbase ariko birateye agahinda rwose
umutumba Ruyange aharaye haguye ibara urahanamye kandi imvura ibandanije igwa ku murindi ariko izindi nkumbi zishobora kuhagwa abo banyi babaraye bahasize ubuzima bafite icyo basaba
icyo dufasa kimwe gikenewe nuko kenshi tworonka ahantu tuba hameze neza urabona aha hantu no kuri harateye agahinda n'ubundi n'abandi baracyahapfa kuko hari manga ndende
umufaso urabona hano hantu haratemba harahanamye inzu yaguye ku musozi hari n'izindi ziri ruhande mbega icyo kugwa n'igiki kugira ngo isanganye nk'iri nsubire kuba
nibaza yuko abaje twintwaro ko gice bakoze ku bantu basigaye hano hantu kugira ntasubire kugira isanganye nk'iri
umuhanuzi wa musandari wa komine Kanyosha ajejwe imibano n'intwaro nabo nyine asanga akugatimbira Ruyange abahaba babangamiwe muri kino gihe cy'imvura afatiye ku kuntu hahanamye la disrasi baziru wiha yabwijwe ijya Amerika ikigiye gukorwa vuba
ikigiye gukorwa nuko abegereye hajya ahantu tubagisha inama tukabatoza umugambi yuko muri iki gihe imvura ari nyinshi bokinjura hanyuma bakaraba handi baba barabaye kugira ngo barindire iki kumbure bige ukundi bo kwitunganya
arazi ukuntu hameze mu bisanzwe sa kubaka amazu nta mugambi wa kazoza hoho utegekanywa kugira ngo ibara nk'iryo no kumwakoza ntisure ku
umugambi wa kazoza ni ngombwa ariko murazi imigambi ngiyi hajya n'ahantu hanini cyane n'ahantu hegereye igisagara abantu barahurumbira kuko bumva ko begereye igisagara cyane irashoboka rero ko uwo mugambi leta yo nyine ifata ingingo abo bantu bakimugwa hanyuma bakategura
imvura yaguye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane ntiyononye gusa mu ntara ya Bujumbura Koronel Antoine Ndemako arunga igipolisi kijeje gutabara avuga ko abantu babiri baraye bahasize ubuzima batwaye n'imyuzure mu gisagara cya Bujumbura umwe muri zone ya Buyenzi uwundi muri zone ya Kinama n'amazu atari make yasambutse
mu gisagara cya Bujumbura naho nyine ntibyoroshye cyane cyane muri komine Yahangwa ni muri zone Buterere amazu 30 yabomotse ayandi 102 aruzura mu Kinama atandatu arasambuka kuri yomvura nyinshi nyende umuntu umwe na nyirahatsi ubuzima kuri yomvura mu buyenzi muri komine Mukaza umuntu umwe yitabye imana hitanwe ni yomvura ama nabantu babiri barakomeretse murumva kwa ibintu bitwa kandi byo nibiharu bya mbere turacabana turondera turaba ibiharuro kugira ngo tuzobikoreye ko abantu bazoshobora gufasha
ikigo ijibu gikurikirana hafi ihindagurika ry'ibihe n'ibirere mu Burundi cyatangaje ko muri kino gihe imvura izogwa ari nyinshi mu burere bwo mu burengero mu buraruko bishira uburengero no mu gihugu hagati umuyobozi w'ico kigo Renirida Ndayishimiye yabitangaje ku igenekerezo rya 13 ukwezi kw'icenda umwaka uheze hari mwihanahana ry'ibyiyumviro ku bijanye n'ingene ikirere kizoba cifashe muri uno mwaka wa 2019 Bujumbura Evariste Nzikobanyanka Ijwi rya Amerika
turabashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru ubu ni wa mwanya dusanzwe tubashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara ikaze mwese
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayinzwi gushika izayinzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ongere ndabahe ikaze mu gihe umwaka w'ishuri wa 2019 watanguye kuri no wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda mu mpunzi z'abarundi ziba mu bisagara ho habana benshi gushika nino saha ntibabona ingene bazotangura ishuri kubera ubukene bw'ibikoresho imyambaro y'ishuri hamwe n'amahera yo kuriha amashuri Minerval akarurero nako mu karere ka Huye hahuze hitwaye Butare ahari abana barenga ijana bacicaye mu rugo mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yanyarukiye kubaraba bamubwira akababakiye
Komite y'impunzi z'abarundi bahungiye mu karere ka Huye intara y'Amajepfo y'Uganda yabwiye Ijwi rya Amerika ko abana barenga ijana batararonka ingene bazotangura umwaka w'ishuri w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri abo harimo abana bihunganye batari kumwe n'ababyeyi abafise umubyeyi umwe bantawe nikora canke abafise ababyeyi bagendana ubumuga ni mu gihe abandi batanguye umwaka w'ishuri kuri uyu wa mbere igituma abo barundi batakambira ubishoboye wese kugira ngo abafashe n'ubukene bw'ibikoresho hamwe n'amafaranga y'ishuri bemeza ko ari umurengera kuri bo basanzwe ari impunzi Vincent Sabira atwara impunzi z'abarundi ihuye
kini kibazo kiboneka cyane ngaha aho usanga ababyeyi babura minerivare bakabura udukoresho tw'ishuri twagira duti ni twagira ubuvugizi tumenye aho tugira ubwo buvugizi noneho tukaza twitura ari wewe wese ahari hose ashobora kugira icyo afashije twari twashoboye kwandika abana bashikije na 183 ariko nta nkiko bashobora ko bariyongereye hari ha busanga ta mikoro hari ha abantu usanga bari impfuvyi ababa impfuvyi kubera magume turimwo turashobora kubona abana bamwe mu kirundi tufatagira chefu ca ruguru no kuvuga ngo niyo babaye ngaho ugasanga batsindaro ku misanira by'imiryango y'abanyarwanda cyangwa ugasanga hari nk'umuntu areze umwana kubera ko azi yuko se wiwe canke nawe bari bazinanye Burundi ariko ugasanga nk'umubyeyi ntakiriho abo bana muri abo hariho abana babiri b'abakobwa babaye impfuvyi kubera magume turimo koko papa wabo yatanwe n'urugwimo turimo rero abo bana byarashitse n'abari batsindaro barabasohora ikibi kibazo gikomeye cyane gusa ko komite yagerageje kwiruka ijya nino kugira abana baje mu ishuri rero kumwakoze twarose ubufasha rero uyu munsi nk'abo babiri ndiko ndababwira n'abana uyu munsi ndavuga babaye abakominote atagikozwe nta shure bojamo n'ubu rero tuguma dutera kamijya nino
ababyeyi babo bana batubwanwa bwafutse umunwa kuko atako turi bugire ubu afite abana biga amashuri y'intango yemeza ko aze n'abandi bana benshi bataziga gutangura ishuri bataronse umugira neza abaseruka ko
urabona amashuri yaratanguye hari abana bataraja ku ishuri gushika ubu uyu bariho nyene cyane bagiye guheba amashuri kugira uzoronka amafaranga ugura ibikoresho by'umwana bisaba amafaranga menshi hari umuntu atabatakintu nakimwe akora bawicaye mu rugo cyane nubwo urakanuka ucuruza nk'inyanya cyangwa amakara makara ntiyovanwa amafaranga ngo uniforme minervale ibikoresho by'umwana byose no kuvuga ngo hari abana benshi nyene batazoja ku mashure bazobireka bakaguma mu rugo batabonye ubufasha hari abagishakisha amashure hari usanga baroriyansa hano kure meme nitike ntayibone abana benshi vraiment ba nyene baricaye ubu hari habicaye muhira bategereje ingene bizogenda
ku bavyeyi bafite abana barangije amashuri y'intango bagiye mu ndaro gutangura amashuri yisumbuye bo bimyidogo iriyongera kuko nibikoresho biba byinshi ubunumwe muri bo abihuye
kugira umwana aje muri interne utangura nkuko ni nkubu utangura kubusa ugura byose bikoresha byo muri interne byinshi cyane kugira umwana atangure kuja muri interne biragoye cyane kugira umuntu aronke ibikoresho by'ishuri yongera ronke nibiharaje by'umwana biragoye kose twogira imana mukadufasha mukaturondeza nk'umuntu udufasha nimiburiburi umuvyaye agapfuma yirukanga arondera utwo duharage tw'umwana mugabo twarose umuntu ashobora kudufasha akaturihira minervale y'umwana akatwishura namakaye no uniforme y'umwana batubwiye ko umwana bamuri yasekure hanyuma igihe bamuri yasekure ikibazo dufise ni kimwe turi banaho nikora turi impunzi uburyo bwo gushikanya cyo nica kabiri icya gatatu umwana utegaza kumuherekeza umushikanye yongera kugaruka ayo matike ntidushaka kuyaronka
komite y'impunzi iterekamo ababishoboye bose gufasha abo bana kuko ari bo Burundi bwejo naho bari mu buhungiro
aha rero duterekamo umugira neza wese yumva ko hari cyo yofasha abana kuko nko twamye tivuka kuva na kera narindi burya ni bo Burundi bwejo iyo abana bacu bwenge igihugu cyubakwa n'inca bwenge kirundi barabivuga ati isorosore gwirija uwoza ni jana undakaza na majana 2 ahikaye imwe bubonetse kandi ikaye imikora umwaka wose hanyuma gifasha umwana bamuguri ikaramimwe yaka ikoze umwaka wose umwana ashobora kumenya kunguruza ishure
ubwo bukene bw'ibikoresho by'ishure buri mu bana bihuye nibwo buri n'ahandi haba ikigali canke inyamata nk'uko uburongozi bw'impunzi ku rwego rw'igihugu rubivuga muri ico gisata c'indero impunzi ziba mu bisagara nta mfashanyo bahabwa n'ishamwe mpuzamakuru ngo ugita impunzi hase kuko rifasha gusa abahungiye mu makambi y'impunzi ribona ko abashoboye kuba mu bisagara baba bifise canke bafise ubuzi bakora Pierre Claver n'inkuru ihuye ku bw'ijo rya Amerika
Pierre Claver n'inkuru arakemiye takanya tuha ikaze tugaha n'umwanya indongozi z'amashengero n'amadini kugira ngo bagaruke ku bibazo bitandukanye uno musa akabazo bagiye kuyaga kosa kandi nikoreshwa y'imbuga ngurukana mumenyi mu kuvuga ijambo ry'Imana abaserukira Kiliziya Katolika mu Burundi babona ko n'amajambo y'ibinyoma ashobora kwikikamwo mu gihe abandi bavuga ko baba baravyigiye neza kugira ngo barungi ku butumwa butandukanye bw'Imana biciye ku mbuga ngurukana bumenyi reka duhikaze mugenzi wacu Diane Ndonse Bujumbura atangura twakirira aho bari kumwe hama baduge ku ijambo
turi kumwe na Patrick Dieudonné Nibizi arongoye ikigo cyo kumenyesha makuru muri diocese nkuru ya Bujumbura turabaramukije
bwakeye namwiriwe
turi kumwe kandi na Holland Rugero umuyobozi w'ikinyamakuru Jimbere namwe turabaramukije
mwaramutse Diane mwaramutse nabo turi kumwe ngaha
twakire n'umuvugwa butumwa Jimmy Irambona wo mu isengero Oasis Christian Center namwe turabaramukije
yego ndabaramukije
yego ndaramukije namwe mwese mutumviriza ku ijwi rya Amerika ndabaha ikaze muri kino kiganiro kujanye nikoreshwa ry'imbuga ngurukana bumenyi Patrick Dieudonné Nibizi tubwira ikibanza muha ubuhinga bwa none bwikoreshwa ry'imbuga ngurukana bumenyi muri Ekeleziya Katolika
murakoze ku kibazo kumurengera ngo bihava bingora kuvuga sinzi kuvuga ndabivuye ngahe i Burundi i Bujumbura canke muri Ekeleziya Katolika muri rusangi mugabo mbanze mpere kure mvuge nti muri Ekeleziya Katolika muri rusangi ibi bintu ubu buhinga ubu buryo bushasha bwo gutumatumana kwa makuru Ekeleziya Katolika ibwakira nk'ingabirano Imana yahaye abantu n'ubuhinga Imana yonyine iduha gushikako none ntitwareka kubukoresha kugira ngo tumenyeshe inkuru nziza kugira ngo abantu babeho neza babane neza muri rusangi rero Ekeleziya nahimiriza mbere iradusaba yuko twobukoresha kugira ngo tumenyeshe inkuru nziza abantu hajya Yesu yavuga ngo gende mu kwirisi yose mwigisha abantu mubigishe no kuvuga dukoresha uburyo bwose dufise dushoboye gushikako ngo twigishe Ekeleziya mbere ikasabwa no gutunga rero nabifitiye uburenganzira ubu inga ibikoresho byayo bija muri iyo nzira nyene kugira ngo imenyeshe inkuru nziza nuko rero no vuga ati muri Kiliziya Gatolika muri rusangi turabikoresha hariho byinshi hariho ama site web hariho ayo ma réseaux sociaux biriho byinshi kandi bikoreje kuba cyo kumenyesha inkuru nziza
yego birashika mu kigisha mucishije kuri zo mbuga
ubwambe kwigisha mukumbure ni kimwe mu byo umuntu ashobora gukora sino vuga nti twigisha ubwambere habwo no vuga nti ni ikibanza mu bibanza bishoboka umuntu ashobora gucishamo icyo yabagomba kubwira abantu ari inkuru ari inyigisho ari ukubafasha kwiringaniza eka icyo cyose ushoboye kuvugana n'umuntu cocamwo ari rero urongoye kreziya n'abakirisu bariko baravugana iyo nkuru yose yocamwo rero urumva yuko bikunda kwicamwo n'inyigisho zirimwo ari ibyo umuntu abamenyesha biracamwo inkuru canka makuru ari kubatumirira bikogwa na byene biracamwo eka icyo cyose tuba dushaka kubwira abakirisu turagicisha muri ubwo buryo
yego hola rugero mwebwe muri mu bakoresha ubuhinga bwa none cyane mu gutangaza makuru ni giki imbuga ngurukano mitaje kungura cyane hano mu Burundi
sinibaza yuko ho bariho ibijanye n'imbuga ngurukano bumenyi byoba byerekeye Burundi gusa biterekeye ibindi bihugu nibaza kwiba mu Burundi zo biba nahandi hose kubijanye cyane cyane izo byerekeye imbuga ngurukano bumenyi nibaza yuko ikintu ca mbere bizana nuko birahindura ingene inkuru zitangwa n'ingene inkuru zigenda genda la circulation de l'information mu gifaransa no kuvuga yuko ahahora ari abamenyesha makuru canke abantu bafise ubushobozi detenteur de pouvoir ubushobozi bujanye nuko aho umuntu icakora canke ubushobozi bujanye nico ari nibiki byose ari bahora batanga inkuru uwo muntu wese arashobora gutanga inkuru uvuga n'umwana arashobora kuja ku telefone hanyuma kandika akugurura konte yiwe akita ko afise imyaka 60 kandi afise imyaka 12 makavuga ibintu abantu kamufata gutyo urumva birugurura cyane imico bise democratisation de l'information mugabo rero mu bifaransa democratisation de l'information burya demokarasi de l'information nayo ni nka demokarasi nk'uko bamayivuga irafise ivyiza irafise n'ingorane yizanana no kuvuga yuko iyo uguriye abantu bose bagatanga inkuru n'inkuru z'ububeshi ni nyinshi n'inkuru zicivutu ni nyinshi n'inkuru zihubye ni nyinshi n'inkuru zituma abantu batakora nk'ivyo ishengero canke Eglise Katolika yoba isaba ziba nyinshi urumva rero ngira nico kintu cambira umuntu yoshimikira ko nayo ubundi ho ni byiza cyane ko abantu bamenye inkuru bakamenya utwo abantu bayumvira n'ibiki byose hanyuma ikindi kintu ca kabiri naco gikomeye ndibaza yuko imbuga ngurukano bumenyi ziratuma abantu bahura ikintu cita cyane abantu barahura abantu bashobora kumenya
bashobora kuronka ingene bavugana
byoroshye mugahura mu muryango mugahura ku kazi mugahura ku byo mukunda cyangwa ku byo mwanka n'ibindi nibaza ko ibyo bintu bibiri cyane cyane umuntu yoshimikira ko
yego Jimmy Irambona muri umwe mu bakoresha cyane izi mbuga ngurukana bumenyi mu kiganiro cyanyu 7 minutes dans la parole ko mwagize mu rurimi rw'Igifaransa ni giki mubona bimaze kubungura cyane muri cyo gikorwa cyane cyo kuvuga ubutumwa cyane ni giki mubona byo byarabasubije ku nyuma nimba byo byarashitse
murakoze cyane ku mijambo kimwe mu bintu maze kubona vyiza nuko nkuko bamaze kubivuga bavuze imbere yanje nuko izi mbuga ngurukana bumenyi zaje ari ikintu gifasha cyane nk'ubu kenshi nk'iyo garageje kuraba dufate nko muri imyaka 3 canke ni heze hari gihe wasanga amakuru atangirwa gusa nko ku radio cyangwa kwimenyesha amakuru ugaca usanga rero kandi ni vyari ibintu byoroshye kuko wasanga bisaba uburyo bwinshi wasanga atari abantu bose bashobora gushika aho hantu nko muri ama radio ubu rero kimwe mu byo byahinduye maze kubona byatumye abantu nkuko ho nabivuze umuntu wese ashobora gutanga inkuru ni nka revolution kanaka yabaye yaje usanga aho biroroshye cyane biroroshye kuno munsi umuntu ashobora gutanga inkuru bivanye n'ahantu kanaka ashobora kuba ari bigace bituma rero benshi bashobora kumenya makuru mu mwanya muto aronda cavuga cyane cyane turacyari kuri aspect positive no vuga ni ivyiza vyavyo kuko nibaza kumbere turashaka gushikana kuri icyo ariko mu vyiza biratuma umuntu ashobora gutanga inkuru vyoroshye kubera ukuntu habaye gutera imbere hari internet ibi WhatsApp Facebook bitandukanye birafasha cyane je nko mu gutanga ubutumwa bwiza nabonye bimfasha binyorohera ugasanga biratuma umuntu ashobora kuza aratanga inyigisho akigisha abantu agatanga ubutumwa bwiza bitamugoye bitamuvunye kandi ukabona ingaruka ni kuvuga ngo hari ama feedback hariho abantu barakwandikira abantu barakubwira ati iri jambo kanaka ryigishijwe ryaramfashije ryarahindiye ubuzima bwanje nari ndi muri ibi bintu ndashaka kubivamwo ni kuvuga ngo muri make hariho ivyiza tukiri kuri icyo nidusobora kutabukoresha ubuhinga kuko ahanini twebwe intumbero nuko nuko dutanga ubutumwa bwiza nuko bushikira benshi bashoboka ni kuvuga ngo izingari rero zitandukanye imana yagiye ikoresha abantu ugasanga bazanye imihoro itandukanye nimba ari WhatsApp nimba ari Facebook nimba ari itandukanye ni kuvuga ngo kuri twebwe turayikoresha kugira ngo benshi bashobore kumva ubutumwa bwiza biciye muri zo mbuga ngurukana bumenye
Wanyu mu ntara
Tuyagira mwisanzuye twijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Timi, bika mwamukora na naya mazu sanswe afise ubwo buhinga cyane mu gukoresha izo mbuga
amashira hamwe donc amashira hamwe turakorana cyane kuko urumva usanga gukoresha internet yabo usanga dukorana hanini
ndavuga cyane cyane nkukuye nk'aya mashira hamwe y'abahororogero cyane amashira hamwe yigenga yo kumenyesha makuru
yo usanga nivyo turakorana mugabo sinovuga ko ari cyane ko nk'ubu ndabona karorero uvuze uti ndashaka kujya kuvuga ubutumwa bwiza mu radio kanaka cyane mu televiziyo cyane kanaka cyane ndashaka ndashaka message nkanga izira cya mu kinyamakuru kanaka ndibaze yuko mu buryo nko cyangwa ubundi bararyisha bo barashaka kubwira ati none twebwe natwe kese konganye turonke iki muri ivyo bintu kuko nabo urumva bategereza gukora rimwe na rimwe rero hari igihe usanga nubwo bushoboze ko murata gufise mugabo ugasanga umutima wari inyuma wowe washaka gufasha abantu mugabo ugasanga ubwo bushobozi cyane nabwo ufise
kandi mu buryo burimwo abahinga
ico cy'ubuhinga coco n'ivyo turagikorera ko kuko usanga urabona no munsi ari iterambere hari abantu benshi usanga bazi gutraiter ma voix ku kwenregistrer une émission muri ubwo buryo abo rero kenshi turakorana hejye usanga ufise umuntu ugasanga ariko arabigufashamo kumbere nayo kwa kamahera kubera iryo terambere abo rero turakorana muri ubwo buryo
yego pati nta ngaruka zihari cyane cyane mujyane gutangaza ijambo ry'Imana biciye kuri zambuka ngurukana bumenye
ingaruka mbi mushaze kuvuga ingaruka mbi
yego kuko nziza zavuzwe
yego murakoze nta kintu kitagira uruhande rutari rwiza ururondeye urarutora mugabo kandi nkuko babivuze ico kintu bita democratisation de l'information ko bose bashobora kuvuga bakabwira umwe canke benshi carimwe mbere bari bavita massive communication mu cyongereza kuva abantu bose bashobora kuvuga bose bagashaka kugira bose harimo ikintu kimeze nka kajaga tubishize mu byukwemera mu byindinganizo z'amashengero nk'uyu umwe ni wacu umva ko avuga ko we ahaguruka akigisha iwacu muri kiliziya gatolika nkaha arinda ubutumwa kurungi kwa guhabwa uburenganzira bwo kwigisha abantu iyumvira abantu ijana bahagurutse bose bakigishiriza rimwe tuzofata iki tureke iki wiyumvira hari ibyo bita le vagabond spirituel du net hari abantu bankuvuga bayerera batembera kuri internet barondera aho bazoshimikira aho bukubakira ubuzima bw'umutima wabo kubera batazi n'uwo muntu baguye ko baratembera ugasanga avuze ngo ibintu kumbure nivyo byombumba ugasanga rero abantu harimo ikintu ko kujuragirika kurashoboka mu byukwemera kuko umuntu ntamenya uwamwigisha ninde natwebwe iwacu muri kiliziya gatolika turabuza umuntu ko agenda kuri internet ngo ndaronse se inyigisho ngo copier ngo yimprime ngo azengwa ninde yabyanditse yabikuye hehe raba ko bihuye n'inyigisho dusanzwe dufise ko cyane cyane byanditswe nandi
cyo tugira yuko azana agwaje kuvyigisha cyane yuko abikoresha
ishobora kuba tarizo ubwavye kuko kwigisha bisanzwe bifata bisigwa kuwigisha abazi ibyo yigisha abwira ubutabizi none uwo muntu ari karigisha ninde iwacu naho bikeneye kwaronka uruhusha gukwigisha si wari wewe se yigisha manda niko babita uburenganzira bwo kugisha abantu aho rero murabona bimwe bita web 2.0 canke eglise 2.0 ikiriziaho bose bashobora guterera bose bashobora kuvuga niko ubuhinga bubidutuma birabiturekurira mugabo si bose boshobora kwigisha sinyigisha yari yo yose yemewe kuko ntituba tuzi wanditse kuri WhatsApp ronka ma groupe 10 iyo nyigisha irasanzara ndabona na refe bita yo mu patique des médias des réseaux sociaux birasanzara ubwo nyene birakwira hose ni virus mugabo nivyo turazi iyo bivuye tubona bihuye nibindi dusanzwe nyigisha birahuye n'ijambo ry'Imana byinjira mu zindi nyigisho mbe uwo muntu yabitanze ari karigisha abantu ninde murumva yuko ngaho turagerageza kurondera ari byo benshi kubera ku muri ingorane nibiki batora tora nuko gutora tora kubisanzwe si byiza nico gituma hoba indinganizo no gukoresha ubuhinga nyene
eka natwebwe Diane Ndonse tugukengurukire twongere dukengurukire namwe bwe ncuti bakunze mwatanguranye natwe ikiganiro n'abadusamiye hagati namwe bwe mwakenuye yakoze Facile Gebehu yacegeranije hamwe na Ingenieur Hadus yagishkanye ahiwanyu na Diane na Hazwe tuzongere ejo nkaho twatanguriye. Abandanye kudutega amatwi mu masegonda make saa 10:12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu iyi saha.